nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ikaze ni wanyu nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe muri no makuru mu Kirundi twateguriye kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 15 myandagara umwaka w'2023 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umushinga mateka Marie Immaculée Ntacobatimvuna yaraye aganywe kuri uyu wa mbere n'abashinga mateka 10 bavuga ko bari mu rwego rukuru rw'umugambwe CNR umugambwe urongowe na Gatogwasa. Uwo mukenyezi Marie Immaculée Ntacobatimvuna bakaba bamugenye ngo urongore vy'imfata kibanza mu kibanza c'umushinga mateka Gatogwasa. Abashinga mateka 10 bari baherutse kwirukanwa muri uwo mugambwe mu nyuma nabo baca bamenyesha ko bakuye umushinga mateka Gatogwasa. Ingingo bafashe ikaba itegwe ivyatsi n'umunyamanga mukuru w'umugambwe CNL muraza kuvyumva muri ano makuru. Hari umugabo yakomeretse cyane kuri uyu wa mbere atemuzose n'umuhungu wiwe bwite akoresheje umupanga ni ku mutumba Cibare wa komine n'intara ya Muyinga. Imvo nyamukuru ngo na matati y'amatongo. Naye abana barenga 2,700,000 bagiye gucandagwa indwara y'ubukangwe mu gihugu cyose mu isekeza rigira kabiri rizotangura kuva kuri uwo ya kane. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndongeye kubaramutsa nkuko narimbeje kubabwira abashinga mateka 10 bakomoka mu mugambwe CNL bavuga ko bari mu rwego rw'uwo mugambwe baraye bagenye Maria Immaculata Ntacobatimvuna ngo arongore uwo mugambwe vy'imfata kibanza. Abo bamugenye bakaba bari baherutse kwirukanwa muri uwo mugambwe mu nyuma nabo bacamenyesha ko bakuye mu burongozi bw'umugambwe umushinga mateka Gatogwasa. Mu itangazo rigenewe abamenyeshamakuru umushinga mateka Marie Immaculée Ntacobatimvuna ngo yagenywe mu kibanza cyo kurongora umugambwe CNL vy'imfata kibanza. Abashinga amateka bakaba muri iryo tangazo ryashikirijwe na Terence Manirambona avuga ko mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe yanse guca arongora umugambwe vy'imfata kibanza amategeko ngo y'umugambwe aca avuga ko asubirwa n'usumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe. Dutege yompi Terence Manirambona n'umwe muri abashinga amateka 10.
Twisunze ingingo y'abagize ibiro bikuru by'umugambwe CNL yo kugenekezo rya kane mu kakaro mwaka w'2023 yahagarika umushinga amateka Gatogwasa mu mabanga y'umukuru w'umugambwe CNL no kuserukira imbere y'amategeko. Twisunze kandi ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe yamenyeshejwe icese ingingo yo kuwa kane mu kakaro mwaka w'2023 imyibutsa ko mu gihe umukuru w'umugambwe atahari ku mbuzi zitandukanye ariwe amategeko aha uburenganzira bwo kurongora ikiringo mfata kibanza ku ntambuko ya mbere. Twisunze ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe abicishije ku bimenyeshamakuru no ku rubuga rwiwe rwa Twitter yavuze ko adashobora kurongora ikiringo mfata kibanza nk'uko bitegekanijwe mu ngingo ya 49 y'amategeko ngenderwako y'umugambwe n'ingingo ya 38 y'amategeko ntunganyamugambwe. Turavye ko igihengeri cy'uko kibanza cy'umukuru w'umugambwe kigaragara akongera ko uwategezwa kurongora ikiringo mfata kibanza yemanze ko atadashoboye. Dusanze umunyamabanga mukuru w'umugambwe adashoboye kurongora ikiringo mfata kibanza cy'isunzu ngingo yo kugenekezo rya kane mu kakaro mwaka w'2023 dushinze ko acasubirizwa muri icyo gikorwa n'ubusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe. Uwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa mushinga amateka Maria Immaculée Ntacobatimvuna asanzwe ari umunyamabanga mu biro bikuru ajejwe iterambere ry'abakenyezi. Kuri ibyo byose dusabye ibi bikurikira: ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru yiyatse amabanga bosubiza badatevye ibikoresho byose by'uburongozi bw'umugambwe; bwa kabiri, ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu bikuru by'umugambwe agiye kurongora ikiringo mfata kibanza yitura adatevye ubushikiranganji mu byo bujejwe arimwo gukurikirana uko imigambwe yo n'amategeko ikora mu Burundi, asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe gwemejwe n'ikwari na kaminuza ryo mu mwaka wa 2019
ubwo munyamanga mukuru w'umugambwe SNL ngo mugwe nta burenganzira nabumwe cyangwa inzira z'amategeko ufise kugira ufate ingingo mu kibanza c'inzego z'umugambwe SNL zemewe n'amategeko ukanatsinda baranahagaritswe mu rwego rukuru rw'umugambwe Simoni Bizimana amenyesha kandi ko umugambwe SNL atari umugambwe w'urwego rukuru agasaba uwo mugwi w'abashinga amateka 10 kwisubirako tumutege yo
muribuka igihe bandika biyama muravuga ko bakuye mukuru umugambwe mabanga bakitwaza ngo bari mu rwego rukuru rw'umugambwe abantu ubwo rwego baruhagaritsemwo araheze igihe hanyuma sinumva ko ntanu hagaritswe mu rwego baza kuguyitira kandi Ngwariko rafata ingingo zo gukura umukuru umugambi. Ko kurazi ivyo bagiye barandika aho ibintu byahereye biramanika ko byabagore cyukuri. Uyu munsi rero bavuze ko ngo hagaritse umunyamabanga mukuru umugambi ubwa mbere bwa muhagaritse abandi. Ko amateka tumoye umunyamabanga mukuru umugambi ko yemezwa na kongere. Ako kagwika abantu bamuhagarika nk'abandi ko yitira ngo ni biro politike yo mu 2019. Bega iyo biro politike mu 2019 nifise uwirongoye ifise inzego zari zirongoye gushika nisa niba ariyo bari kubaravuga ibyo biyitira ngo bari muri biro politiki ngo barabonye ko hari amategeko yandi yahunyanzwe bagashika naho biyitira ngo bafashe ingingo zo gukura ubwambe mukuru umugambe n'umunyamabanga mukuru mbega iyo biro politiki yari igizwe n'akabaruka abantu 10 inama yakoranye ryari ivuga ko umukuru umugambe atagishije kurongora amabanga y'umugambe inama yakoranye ryari ya biro politiki ivuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe yohabwa ibikorwa byifata kibanza byo kurongora umugambwe navuga nti rero abo bantu bariko barabarwisha navuga nti rero nibazo bashobora kuba bafise muri iyi minsi ariko kimwe no bahanura birashoboka ko intumbero ya politiki bari barihaye uyu munsi yabaruhije bakaba barushe baruhije na politiki abantu rero ko kwicara bagakora ibindi politiki bakandika kuko ibyo bariko barakora birateye isoni narabivuze nonge ndabisubiremo umugambwe SNL ntabwo ari umugambwe wa biro politiki ntabwo ari umugambwe wakagika gukabana 10 umugambwe SNL ni umugambwe w'inyangamugayo nibo bazi uko umugambwe ubaho uko umugambwe uteza gutera imbere
ayajanye n'umutekano muke naho umugabo yitwa Dahurente Ciza wo kumutumba Cibari ni muri zone Munagano muri komine n'intara ya Muyinga yarakomeretse cyane ejo mu gitondo ku munsi wa mbere atemwe kwizutse n'umuhungu wiwe w'imyaka 39 akoresheje umupanga nk'uko amakuru ava mu ntwaro aho kuri uwo mutumba byemeza imvo y'iyo mishamirano ngo na matati y'amatongo hagati ya Dahurente Ciza n'umuhungu wiwe nyine gukora ico caha akaba yavuye hagarikwa n'igipolisi inkuru tuyibaze Pierre Gahungu
intandaro y'ubwo bugizi bwa nabi ngo n'umwumvikano muke barangwa hagati ya Laurent Ciza hamwe n'umuhungu wiwe nk'uko bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba Cibari Desire Ndacayisaba uwo muhungu akamwagiriza kandi ko yamusabye amuhire amafaranga yo kwiga kaminuza akanka uwo mutware agahanura abana ko baha ababyeyi babo hanyuma bagakura amaboko mu mpuzu bagakora kugira biteze imbere aho kwama bashinze ijisho ibyo ababyeyi barondeye kubwiwe hari umwana akeneye ikintu akagisaba mu ndero runtu
twatera abo babatwa barashinze kwita uko iyo umwana arimo arasara mu nyenzi ni atatwatasha ko kare kare kugira ngo umubyeyi kuko yahanda gukora ibara ryo kuba ni za kuca mararondera cyo gukora habaye guhabwa ibihano bikomakomeye ifanye n'ibyo yakoze iyo gituro gutunga nashaka twitunga bari gukora nk'umuryango tukicara kandi yigira mararonde niba ariko bindi bindi umva kishaka shaka twabire duhanura tukagenda neza cyo twahana n'uko abana rero bose barimo basaba isuka bakagabanya ku bintu byose ababyeyi ngo akaba ababyeyi batampaye icyo rero
Amatati y'amatongo canke ayafatiye ku yandi matungo hagati y'abavyeyi n'abana babo bikaba biri mu biterera umwumvikano muke mu miryango mu ntara ya Muyinga.
Pierre Gahungu arakenuye tuve i Muyinga tubandanize amakuru twabateguriye hariya iburagane mu ntara ya Makamba aho umuryango wa Rafael niyo nkorera wo kumutumba Kinoso muri komine ntara ya Makamba amaze amezi arenga abiri afunzwe ku itegeko rya buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngoziranzana amakuru dukura muri iyo ntara kamenyesha ko ayo matata afatiye ku itongo uyo Rafael niyo nkorera yari yaguze hafi yaho buramatari yaheruka kugura itongo buramatari nawe akavuga ko naho haguzwe na Rafael niyo nkorera yari akeneye kuhagura maze bikamuviramo gupfa gufungwa basaba uwabo koyore kugwa kada karenganurwa reka inkuru tuyibaze Eddie Claude nini nahaza
nkuko bivugwa n'umujyango wa niyo nkorera Rafael wabo yinjijwe agasho igerekezo rya kabiri ruheshi umwaka aya matati yandurutse ku itongo niyo nkorera Rafael yatumwe na Françoise Ngozirazana agura kumutumba Kinoso ahasanzwe avuka umunyagihugu amaze kuriroka yarahamagaye buramatari wa Makamba Françoise Ngozirazana kugira arimwereke uwundi araza kuriraba maze nawe arashima mbere aranarigura akaba yaranamuhaye n'agashiruka bupe kamafaranga ibihumbi ijana bene kugurisha niho basubira gutuma wa munyagihugu ko yobwira Françoise Ngozirazana akabagurira aho mu mwonga hataguzwe niyo nkorera Rafael acasaba ahubwo bene itongo ko yohagura wenyene aho baciye bumvikana ahagura amafaranga ibihumbi amajana indwi na cumi n'amasezerano araba ku mugaragaro Françoise Ngozirazana agarutse kugendera rya tongo ryiwe yasanze hamwe mwonga harimye abajije nyeneho ahamugurire maze acasanga n'umwe niyo nkorera Rafael yamurangira rya tongo yahaguze Ngozirazana yahavuye mu kurondera uko yorishikira yagiriza niyo nkorera Rafael ko hari muho yari kugura ariko aramunyegeza akamwagiriza ko yamwivye buramatari Ngozirazana akaba ari we yaciye amwihagarikira amutwara mu gasho k'igipolisi Makamba amaze iminsi umunani apfunzwe atawumwagiriza nyamiramabi yahavuye imurekura ariko inyuma y'iminsi itatu mu kuvuga kwa cumi na gatatu ruheshi asubizwa mu gasho munyuma uwo munyagihugu buramatari yavuye ategeka ko bagiriza niyo nkorera Rafael ko yafatanywe ibidandazwa by'amagendo abo mu muryango wa niyo nkorera Rafael basaba ko uwabo yorenganurwa byo biruko mbwiye buramatari Françoise Ngozirazana amaze igihe avugwa mu byo kwigarurira amatongo harimo na leta itongo ry'abapfuye rya Mwimbiro muri komine Nyanzarake Uganda kwa radio Inzamba twarondeye kuri telefone buramatari w'intaramakamba Françoise Ngozirazana kugira duhe umuco kurayo makenga yuwo muryango ariko twashoboye kumuronka
Eddie Claude nazwe arakenuye tumira mate dure tubandanya namakuru twabateguri
Inzamba
nkuko nabibabwiye mu ntango zano makuru abana barenga imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana indwi niyo biteze ubucandagwa indwara y'ubukangwe mu gihugu cyose mwisekeza rigira kabiri zotangura ku munsi wa kane kwigenekezo rya cumi n'indwi myandagaro kugeza ku igenekezo rya mirongo ibiri na kabiri myandagaro uyu mwaka abana batarenza imyaka indwi y'amavuko bashika amajana umunani mirongo irindwi n'icyenda nibo bacandazwa mu isekeza rya mbere iheruka mu kwezi kwa gatandatu ryashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu umuganga Olivier Nijimbere ahatera kama abarundi kwitabira iryo sekeza buca ritangura kugira ntihagire umwana n'umwe ari munsi y'imyaka indwi asigara adacandazwe tumutege yomi
igenekerezo rya 17 gushaka igenekerezo rya 2022 kwezi k'umunani muri uno mwaka ikezo ba isekeza rigira kabiri yukingira abana bose indwara y'ubukangwe abana babakivuka gushika ku bafite imyaka indwi tukazoca rero kongera duha abana bafite kuva ku mezi atandatu gushika ku badatara ku imyaka itanu amama ya vitamine A kugira ngo tubandanye tubakingira izindi ndwara kongera kandi tukazohereza ibinini bya albendazole abana bafite kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka kindi byatwaga kingire inzoka zo munda sekeza rero litunganijwe mu gihugu cyose burere bw'ubuvuzi bwose niyo bazotangwa tanzo rukinga ingwara y'ubukangwe ariko mu burere bw'ubuvuzi 40 akaba ariho bazotangwa ya mama ya vitamine A hamwe n'ikinini cha albendazole kuri ivyo bibiri mvuze intara zitarimwo ni gisagara cha Bujumbura intara ya Kirundo hamwe n'intara ya Karugezi uyu munsi rero amaze kwibonekeza abana babiri ariko nkuko dusanzwe tubikora mu kazi ka minsi yose turasuzuma mu bibanza bimwe bimwe ngaha mu gisagara cya Bujumbura aho tumaze gutora rero kugera indwara y'ubukangwe igera ku 23 mu bibanza bimwe bimwe dusanzwe dukoreramo isuzuma rya minsi yose iyo ndwara rero irahari noneho turi mu kiza icyo gituma tubeza twese gukora bivuye inyuma dushyira ingufu hamwe kugira ngo duhagarike ino kiza cy'indwara y'ubukangwe muri ino sekeza nkuko twabikoze ubwa mbere mu kwezi kwa gatandatu tuzoca kunzu kunzu hariho imigwi izoba yatekanijwe imwe abaremesha kiyago bashigikiwe n'abakuru b'imitumba kugira ngo bazoce kunzu kunzu umwana wese azoba ahari ari mu mugwi twavuze azoshobore kuronswa amama y'urucanjo rw'ubukangwe amama ya vitamine A hamwe n'ikinini cya Albendazol.
Amajwi ya muganga Olivier nije imbere akaba uruganda rwa Kaduyi Nzamba gateka kawe ruyakesha bagenzi bacu ba Kaduyi Sanganiro. Kuri uwa kabiri niho abakristo bahurikiye muri Ekleziya Katolika ku isi yose bahimbaza umunsi mukuru wa Assomption wiyurira mu ijuru rya Bikira Mariya. Mu mwuka y'imisa yasomewe kuri Katedrale Regina Mundi mu gisagara cya Bujumbura, Padiri Viateur Ntarataze yasabye abakristo ko bafatira akarorero kuri Bikira Mariya. Yagumye yicisha bugufi kandi yahezagiwe n'Imana akaba yavuze aho Bikira Mariya yagumye ari hafi y'umuryango we cyane cyane mwene wabo Elizabeth yari yibungenze kandi ageze mu zabukuru, ibyo akaba yabikoze amaze gutegwa iteka n'Imana. Tegayompi umusaserdoti Viateur Ntarataze.
Umuntu mweranda yamarangwa no guca bugufi mu mvugo no mu ngiro, naho yoba hambaye gute ikintu kiranga ubweranda umuntu w'umweranda amaze kugera ku rugero rwo hejuru mu bunywanyi n'Imana no guca bugufi. No guca bugufi Bikira Mariya niwe karorero ka twese. Mbega twebwe iyo dutewe iteka n'Imana muri kijya na kiriya tukagira igihagararo hariya na hariya bakatubwira yuko duhambaye canke tukabona ko duhambaye dufatiye kuco Imana yatugize canke abantu batugize, yaba amatungo aboneka, yaba ubwiza bw'umubiri, yaba ibihagararo muri politike canke ahandi. Tubigaragaza nk'uko kwa Bikira Mariya aca ni na Hazimana yari muteye akoresheje amajambo meranda, canke tubigenza ukundi atwigishe guca bugufi iyo twatewe iteka n'Imana. Naho yaramaze kubwirwa iteka afise, murabona ko abandanye igikorwa cyo guca bugufi mu gufasha mwene wa Elizabeth yarakuriwe kandi yarageze mu zabukuru. Nk'uko umengo ntacabaye, nk'uko umengo ibyo amubwiye siwe byavugiwe ko, tumwigane rero atubera karorero.
Ni kuri aya majwi y'umusaserdoti Viateur Ntarataze. Duce dusozera ko amakuru twabateguriye. Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi. Shimire bagenzanje bayatorokanije. Nifurize umunsi mukuru mwiza wa Assomption aba wemera bose. Bonfisi niyongere nariko ndabashikiza ano makuru kuri uyu mugoroba. Ndabasezere ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwara.